Iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, yatangiriye i Dodoma uruzinduko rw'iminsi itatu azagirira muri Leta Yunze Ubumwe ya Tanzania. Mu Rwanda wari umukozi w'umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo yahanishijwe igifungo cy'imyaka 5 n'amezi 6. Abandi babiri bareganwaga icyaha cyo gushaka gucikisha Kizito barekuwe.
Nashimishije cyane kubera imyaka myinshi nari maze ndi byenyine, numvaga arengana kuko n'ubundi bajya kumujyana n'ubundi yari yagarutse mu rugo, yaparitse imodoka mu rugo ayatsa n'ubundi agenda.
Ni Itegeka Clemence n'umugore wa Innocent Harerimana. Muri Uganda, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko kuva uyu munsi rihagarika gahunda yo koherereza impunzi zituruka mu karere k'ibiyaga bigari ziba mu mujyi wa Kampala amafaranga yo kuzigoboka. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, wiriwe ho?
Mwiriwe Venuste, mwiriwe namwe muteze amatwi. Turahera kuyavugwa muri Afurika. Abanyeshuri 30 bari bamaze amezi arenga 4 baranyurujwe n'imigwi y'intagondwa mu buraruko bushyira uburengero bwa Nigeria bararekuwe nk'uko byavuzwe na leta y'ako karere cyo ku munsi wa 4. Umuvugizi wa leta ya Kebbi Yahaya Sarki yavuze ko abanyeshuri 30 biga muri koleji yegamiye leta ubu bidegembya kandi bashitse mu mihana yabo mu gisagara cha Birnine Yauri. Inteko za Ethiopia zaragabye igitero cy'indege kigira 3 ejo ku munsi wa 4 ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele, mu gihe leta iriko iragerageza kugabanya ingufu z'izo nteko za Tigre bamaze hafi umwaka batana mu mitwe. Umuvugizi w'igisirikare cya Ethiopia Lesege Tulu yabwiye amenshi makuru ku icyo gitero cy'indege cyari gitumbereye ikigo inteko za Tigre zikoreramo imyimenyerezo ya gisirikare. Umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Farhan Haq yabwiye amenshi makuru ku munsi wa 2 ko bagenzi be ba ONU batewe impungenge no kwiyongera kw'imirwano, yongeye gusaba impande zose ziregwa n'iyo ntambara kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira abasivile n'inyubako zabo. Muri Afurika kandi ubwami bwa Eswatini bumenyerewe nka Swaziland ejo kuwa 4 bwarasohoye itegeko ribuza imyiyerekano iyo ariyo yose harimo n'imaze iminsi ikogwa n'abaharanira demokarasi. Iyi ngingo ifashwe mu gihe abahuza bo muri ako karere bashitse muri ubwo bwami ejo ku munsi wa 4 gufasha guhoyahoya no guhagarika ubwo ruhagarara. Umuntu umwe yari yarashwe mu myiyerekano yabaye ku munsi wa 3 yarasandabiye mu bitaro ejo ku munsi wa 4. Muri Haiti, umukuru w'akagwi k'intagondwa kanyuruje Abanyamerika n'Abanyekanada mu mpera z'indwi yarangiye ariko akoresha iterabwoba agabisha ko ashobora kubica. Amasanamu ya video yasohowe ejo ku munsi wa 4 ku mbuga ngurukana makuru yerekanye Wilson Joseph arongo ya kokagwi akikujwe n'abagabo bitwaje inkoho imbere y'amasandugu arimo ibiziga bya 5 mu barwanyi babo. Yavuze ati, kuko ntararonka ibyo nkeneye nzokwica aba Banyamerika. Abo banyuruje abo bantu bariko basaba imiliyoni 17 z'amadolari kugira babarekure nk'uko amakuru ava mu bajejwe umutekano yabwiye itoroka z'inyamakuru ry'Abafaransa AFP. Muri Siriya, abakenyezi barenga 10 bacuditse n'umuhari w'iterabwa wa leta ya Kiisilamu baraturiye amahema atari make ku munsi wa 3 mu kambi y'impunzi iri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya. Ibi byavuzwe n'abajejwe umutekano muri ako karere. Uyo muriro waturiye hafi mahema 16 mu ikambi ya Roy Al-Hol irimo abagore 2,205 hamwe n'abana b'abagwanyi uwo muhari w'iterabwoba wa Kiisilamu nta bafuye canke abakomeretse batangajwe.
Urakoze abagize Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni 19.5 ya shortwave, 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni zo radio yacu
iwanyu mu ntara.
Mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangiye urugendo rw'iminsi itatu mu gihugu cya Tanzania. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu yagiranye ibiganiro na mugenzi we Samia Suluhu Hassan Dodoma mu murwa mukuru, nk'uko ijwi ry'Amerika yabibwiwe n'umukuru w'ibiro muri Perezidansi akaba n'umuvugizi Honorable Eveline Butoyi. Ibiganiro byibanze ku guteza imbere umubano n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi. Perezida Ndayishimiye usuye Tanzania ku nshuro ya kabiri kuba yagera ku butegetsi azanasura ikirwa cya Zanzibar ndetse n'umurwa mukuru w'ubucuruzi Dar es Salaam. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali mu Rwanda yahanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'amezi 6 uwari umukozi w'umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo. Umucamanza yavuze ko Jean Bosco Nkundimana ahamwa n'icyaha cyo kuba icyitso mu gushaka kwambutsa Kizito Mihigo banyuze ahantu hatemewe n'amategeko, ndetse n'icyaha cyo kuba icyitso cyo gutanga ruswa mu bandi babiri barega ganwaga. Umwe muri bo yagizwe umwere mu gihe undi yahanishijwe gufungwa amezi 3. Abo bombi urukiko rwategetse ko bahita barekurwa urubanza rukimara gusomwa. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yari mu rukiko.
Mu gihe kibarirwa mu isaha umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asoma imikirize y'urubanza rw'abagabo 3 baregwa muri dosiye y'umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo, yanzuye kumwe mu baregwa ari umwere, abandi babiri bahamwa n'ibyaha. Yavuze ko Innocent Harerimana, umushoferi watwaye imodoka yarimo Kizito Mihigo, Jean Bosco Nkundimana na Joel Ngayabahiga ari umwere ku cyaha cyo kuba icyitso mu kwambutsa cyangwa kugerageza kwambutsa umuntu baciye ahantu hatemewe n'amategeko. Umucamanza yavuze ko nk'uko bigaragara nta bimenyetso simusiga ko Harerimana yaraze umugambi wo kwambutsa Kizito Mihigo. Yashingiye ku myiregure ye ndetse n'imyiregure ya bagenzi be bemeza ko Kizito Mihigo yakoze ibishoboka byose akababuza kugira icyo baganira cyangwa bakora cyatuma umushoferi amenya umugambi we wo gusohoka mu gihugu aciye mu Burundi. Urukiko rushingiye ku ngingo z'amategeko ruvuga ko umucamanza atagomba gufata icyemezo mu buryo bugenekereza. Ni mu gihe yaba Nkundimana n'umuvandimwe we Ngayabahiga bombi icyaha cyo kuba icyitso cyo kwambutsa cyangwa kugerageza kwambutsa Mihigo kibahamana cyane ko babyemera mu buryo budashidikanywaho. Kuri Ngayabahiga na Nkundimana banaregwa icyaha cyo kuba icyitso mu gutanga indonke cyangwa ruswa. Kubireba Nkundimana wari umukozi wa Kizito Mihigo amufasha imirimo imwe n'imwe yo mu rugo, umucamanza avuga ko nubwo aburana hakana icyaha batangabuhamya babimushinja. Ubushinjacyaha bumurega ko ari we wari ubitse amafaranga 420,000 y'Abanyamerika yagombaga gutangamo ruswa yayahawe n'uwari shebuje nyakwigendera Kizito Mihigo. Abatangabuhamya bemeza ko Kizito Mihigo yahise ashyira ku ruhande ababafashe abasaba ko bakwemera akabaha 200,000 bakamureka agakomeza urugendo. Binaniranye bavuga ko Nkundimana yabasabye gucisha make bakabaha 300,000 ariko bibi by'ubusaba bakikiriza inzego z'umutekano. Urukiko ruvuga ko ubuhamya bwatanzwe kuri iki cyaha kiregwa Nkundimana bwuzuzanya bityo ko kigomba kumuhama akagihanirwa. Icyakora uregwa mu myiregurire yewe avuga ko ibyo byose bitabayeho, ko ahubwo aricyo yise ibinyoma byahimbwe n'ubushinjacyaha. Avuga ko amafaranga bamusanganye yagombaga kuyagura isambu iwabi Nyaruguru nyuma yo guherekeza shebuja. Umunyamategeko Maître Bruce Bikotwa wunganira Nkundimana yasabaga ko amafaranga yafatiriwe yasubizwa Nkundimana kuko nta kimenyetso kigaragaza ko yagombaga kuyatanga mu ruswa. Kubirebana n'ibihano uhereye kuri Nkundimana urukiko rwamuhamije icyaha cyo kubikitso cyo kugerageza kwambutsa Kizito Mihigo banyuze ahatemewe n'amategeko n'icyaha cyo kubikitso mu gutanga indonke cyangwa ruswa. Urukiko rushingiye ku mategeko rusobanura ko yahanishwa imyaka 7 y'igifungo n'ihazaba ingana na miliyoni 2 n'ibihumbi 940 nk'icyaha kirusha ibindi kuremera. Rwavuze ko ibyaha yakoze ngaruka mbi byateje rumuhanisha gufunga imyaka 5 n'igice n'ihazaba ingana na miliyoni 1 n'ibihumbi 764 by'amafaranga. Kuringa yabahiga rwamuhamije icyaha cyo kubikitso cyo kwambutsa umuhanzi Kizito Mihigo rumugira umwere ku cyaha cyo kubikitso ku gutanga ruswa cyangwa indonke. Rwavuze ko yagahanishijwe igifungo cy'amezi 6 muri gereza. Ariko kuba icyaha aregwa ntangaruka mbi cyateje no kuba yaraburanye yemera ibyaha byamubereye impamvu nyoroshya cyaha. Urukiko rwamuhanishije gufungwa amezi 3 hashingiwe ku myaka igera muri ibiri amaze afunzwe by'agateganyo. Rwategetse ko ahita afunga urwo rubanza rukimara gusomwa. Naho Harerimana wagizwe umwere nawe urukiko rwategetse ko agomba guhita afungurwa urubanza rukimara gusomwa. Ngisa n'icyitonderwa kuri we, umucamanza yavuze ko yahita afungurwa mu gihe nta kindi kintu cyaba gitumye afungwa. Ku mafaranga yafatiwe urukiko ruvuga ko yagombaga gutangwamo ruswa kugira ngo Kizito Mihigo yambuke, rwategetse ko agomba kunyagwa burundu agahama mu isanduku ya Leta nk'uko biteganywa n'amategeko. Nyuma y'icyemezo cy'umucamanza byari bigoye umugore wa Jean Bosco Nkundimana kuba yagira icyo atangaza, gusa mu magambo make yabwiye Ijwi rya Amerika ko atanyuzwe n'imikirize y'urubanza. Tuvugana na Maître Bruce Bikotwa wunganira uregwa, nawe yatubwiye ko ntacyo yatangaza atarabona kopi y'incarubanza. Atubwira ko namara kuyibona ni nabwo azamenya niba bashobora kujuririra ibi bihano. Naho abavandimwe ba Innocent Harerimana wagizwe umwere bo bari bishimye. Madamu Niyitegeka Clemence n'umugore wa Harerimana mu gihe Savien Tuyisenge ari muramu wa Harerimana.
Biranshimishije cyane kubera imyaka myinshi narimaze ndi njyenyine. Numvaga arengana kuko n'ubundi bajya kumujyana n'ubundi yari yagarutse mu rugo. Yari yagarutse mu rugo, yaparitse imodoka mu rugo, ayatsa n'ubundi agenda bamubwira ko agiye kongera gutwara umukiriya we.
Icyemezo nyakire neza kuko bagize umwere bagiye kumurekura. Ndishimye nta kindi.
Nasoza nibutsa gusa ko Nkundimana na Ngayabahiga bafashwe bari kumwe n'umuhanzi Kizito Mihigo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri 2022 mu murenge wa Ruheru Nyaruguru ku mupaka w'u Rwanda n'Uburundi. Kizito Mihigo baregwa ko bashakaga kwambutsa we ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri 2022 nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo ku muryango n'abakunzi be ko yapfuye aguye mu maboko y'inzego z'umutekano aho yarafungiwe muri kasho ya polisi. Inzego z'ubutabera z'u Rwanda zavuze ko yapfuye yiyahuye mu gihe abatemeranya nazo bo bavuga ko yaba yarahotowe. Imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu irimo Amnesty International na Human Rights Watch yo ntisiba gusaba ko habaho iperereza ryimbitse kandi ryigenga ku rupfu rw'umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo kugeza ubu rutavugwaho rumwe. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri ku Rwanda, ubushinjacyaha bw'icyo gihugu bwatangaje ko bwafashe icyemezo cyo kujuririra imikirize y'urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwakatiye Paul Rusesabagina igifungo cy'imyaka 25 mu gihe ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa burundu. Umuryango wa Paul Rusesabagina uvuga ko urubanza rwe rwa politiki kandi ko azafungurwa na politiki. Navuganye n'umukobwa we Karine Kanimba atangira ambwira uko bakiriye ubujurire bw'ubushinjacyaha.
Twabonye ko decision yo kujurira ubushinjacyaha bwerekanye ko runo rubanza gusa ari politiki. Bari bamukatiye imyaka 25 kandi icyo gihano yari nko gufungwa burundu. Rero gushaka kongera gukomeza no kongera kubitinza berekanye gusa ko ibingi ari politiki, ari message bashaka kohereza. Ahubwo ikite n'agahinda nuko ubu mu Rwanda tuzi ko hari abantu benshi bategereje ko inkiko ibumva, ko hari abantu bari innocent bicaye muri prison bataragira opportunite yo gukomeza urubanza rwabo. Noneho ino decision yo kongera kujurira dosiye y'umuntu bakatiye deja burundu byerekanye ko runo rubanza ari politiki, kandi ko bafata decision zivuye ahandi.
Uko ubushinjacyaha bujuriye, kubera iki mwebwe mutigeze mujuririra kiriya cyemezo cy'urukiko rukuru kandi ari uburenganzira bwa papa wawe bwo kugira ngo ajurire?
Papa ni ifungwa ya politiki. Uburenganzira bwe bwose baramwimye, bamwimye abavoka be ndetse bamaze no kumwima uburenganzira bwo gusoma urubanza yaciriwe. Bari banze ko asoma izo 250 pages ku buryo bamuhayeho access iminsi mike gusa mbere yuko iyo date yo kujurira igera, nuko bamwangiye yuko asoma ibyo bamukatiye. Rero muri izo conditions nago umuntu ashobora guparticipa mu rubanza ruri unjust kuri iyo niveau, kandi papa byerekanye kari ifungwa rya politike, kandi ni politike gusa izamuvana muri prison nagari urubanza.
Uvuze yuko atari urukiko n'urubanza bizamuvana muri gereza ko azahavanwa na politiki. Inteko Nshingamategeko y'Uburayi iherutse gusaba u Rwanda ko yarekurwa agasubizwa mu Bubiligi, ariko Perezida w'u Rwanda nawe yabashubije ko u Rwanda rufite ubutabera bugenderaho uko atari amahanga agomba kuvuga uko u Rwanda rugomba kwitwara muri icyo kibazo cy'ubucamanza n'ubutabera. Wowe iyo urebye uko ibintu byifashe, urakizera ukomeje uko politiki ishobora kuzatuma papa wawe yava muri gereza?
Ego, kuko ahubwo urubanza rwa papa rwerekanye isi yose ko na butabera uri mu Rwanda. Ni gute ushobora kwima uko abona n'abavoka be? Ni gute ushobora kwima yuko umuntu asoma dosiye ye? Ni gute ushobora kwima umuntu n'ikaramu yo kwandika muri serivisi ye? Ibyo byose byerekana kandi ibyo ni basique. Kuriyo byerekana ko na butabera buri mu Rwanda, ibyo bintu biri basique nago binahari. Rero iyo abavuze ko u Rwanda rufite ubutabera, ibyo bahubwo bamaze kwerekana ko naruhari, kandi nagari abo barabyerekanye ariko n'abandi barabibonye. The American Bar Association, the Clooney Foundation, the European Parliament, the US Congress, the Human Rights Watch, Amnesty International, ni benshi cyane, ama organization, ama parlement, ama gouvernement barabivuze. Donc iyo abantu benshi babivuze, President Kagame akavuga ikindi, aba yavuze ibyo ashaka kuvuga, ariko abandi bose aba babibonye. Rero tutegereje action zizakurikira ya mu magambo abapolitike bo international ku isi yose bavuze, bazakurikira ibyemezo bafashe.
Ibyemezo ubona bishobora kuzafatwa ni nk'ibihe n'abo banyamahanga?
Njyewe ntabwo ndi umupolitike, njyewe ndi umwana urimo uravugira papa. Nzi ko abapoliticien bazi the tools ziri muri disposition zabo bazakoresha kugira ngo papa atahe, ariko barabisabye kandi ntabwo bazasubira inyuma, ahubwo bazakomeza bashyireho pression kugeza igihe ko papa atahe. Tuzi ko papa akomeza kwicara muri Rwanda, abandi benshi bakomeza guhaguruka bakavuga bakakujonya kampanye ya liberation ye. Donc kuriya Kagame yashaka gucecesha papa amufunga ngo siyongere kuzavuga, ahubwo yatumye abandi benshi bahaguruka nabo bakavuga.
Karine Kanimba, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Umuvugizi w'ubushinjacyaha Faustin Nkusi mu butumwa bugufi yoherereje Ijwi ry'Amerika yagize ati: twajuririye urubanza rwose ku baregwa bose, hari byinshi tutishimiye, tuzabisobanura mu rukiko igihe cyo kuburana kigeze. Nibutse ko abantu 13 kuri 21 bahamijwe ibyaha bajuririye ibihano bahawe.
Ijwi
muri Uganda, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje kuri uyu wa gatanu uko rihagarika kuva uyu munsi gahunda yo koherereza impunzi zituruka mu karere k'ibiyaga bigari ziba mu mujyi wa Kampala amafaranga yo kuzigoboka. Ayo mafaranga yafashaga impunzi kubaho mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Bamwe mu mpunzi bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bavuze ko n'ubwo HCR igiye gufunga iyo gahunda, benshi muri bo bari batarabona ayo mafaranga. Iyo nkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha. mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri uyu wa kane Burundi bwibutse imyaka 28 ishize President Melchior Ndadaye yishwe. Ibirori byabereye mu gihugu hose ariko ibirori bikuru byabereye mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura aho byitabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu. Nairobi eloge wirikaneza
ategetse benshi uhereye ku mukuru w'igihugu President Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe batanguriye mu misasomewe kuri cathedrale Regina Mundi. Mu nyuma baje gushingoriza amashurwe ku ntatemwa yiwe iri hafi y'ikibanza cyitiriwe ukwikukira hagati na hagati mu gisagara. Anatole Rubenyange yicegera cya Musenyeri wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yisunze igice cya 12 cy'intumwaruka yibukije ko atagushira hamwe ataha Abarundi bazigeza
urubeya rw'urukundo ruzokomezwa n'Abarundi bose mugambwe umwe ntugishobora kwaka wonyene urahava ukazimata ukazima. Abahutu ntibashobora kwasurubeya bonyene barahava bakazimata urubeya rugahera. Abatutsi ntibashobora kwasurubeya bonyene barahava bakazimata urubeya rugahera. Abatwa ni kuku abahunze batagarutse ngo bazo mu magogwa barimwo urubeya rw'Uburundi rwaka ntiruzoba rushemeye.
Mugambwe Frode Bubandadaye usanga ibyo hanira bikiri kure nk'ukwezi. Kiye Claver Nahimana Burongo yabivuga yisunze uturorero
guhungabanya gato y'akazi na muntu birahera. Urabona abantu bicwa hirya no hino. Demokarasi kandi nuko umunyagihugu wese aba afise agateka agacunganirwa siko bimeze muri iki gihugu cyacu. Ufashe rero n'ibibazo na perezida w'igihugu yamavuga ati igiturire mu bakozi ba leta kirasirije igihugu. Ufatiye kuri ibyo gato y'akazi na muntu n'ibintu bifunga abantu ugasanga abantu bapfunzwe utazi n'icyo bazira.
Nahimana asaba leta gushyira mu nyigisho mu mashuri ivyumviro vya Ndadaye nkuko yamugize injungu ya demokarasi.
Icya mbere na mbere dusaba leta yuko yoshiraho inyigisho zijya migambi nyene cyo bahiro Ndadaye yari yashize imbere zigashigwa mu bitabo by'amashuri haba mu mashuri y'intango yisumbuye na kaminuza bikigishwa no mu ndongozi cyane cyane bamaze kumugira injungu ya demokarasi ni ngombwa hari ibintu byiwe imwe bateza kwigisha.
Mu kurindira ko biba abakenyezi bategetse bicanye na Ndadaye nabo bayisaba gutora itegeko ribaha uburenganzira bwo gufashwa cyo kimwe n'abana babo. Jacqueline Karibwami umukuru w'ishyirahamwe ryabo Avode.
Ishyirahamwe Avode rirashimiye cyane leta ku gikorwa cyo kwibuka no gushyira Perezida Melchior Ndadaye mu njungu z'Uburundi hagashyirwaho itegeko rivuga ingene umupfakazi n'imvuvu ziwe bashyigikirwa. Ku bw'ibyo ishyirahamwe Avode ryifuza ko igikorwa cyo kwibuka inyene cyubahiro Perezida Melchior Ndadaye cyokorerwa n'abafasha biwe bafiriye mu mabanga igihugu cyari cyabashinze.
Yibabaje bamwe sizo yabaje abandi. Urupfu rwa Melchior Ndadaye rwakurikiwe n'ubwicanyi bwahitanye Abatutsi benshi. Muri bo harimo abanyeshuri barenga 150 biciwe ahitwa Kwibubu n'abarimu babo muri komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi barabo kuri iseke ibimbi. Kuva mwaka uheze leta yategetse ko baje kubibuka batarenga 10. Rotaire niyo nkuru umukuru w'ishyirahamwe ya Jenoside Chiri Moso yasabye leta kureka abantu bakibuka ababo uko babyifuza.
Ishyirahamwe ase Jenoside Chiri Moso risabye leta y'u Burundi yuko imigirwa nk'iyi twunamira aba bana bacu baryamye ngaha n'abandi bose bahitanywe n'ikiza cy'ihonyabwoko. Uyu mugirwa leta y'u Burundi yubahiriza atari ibintu by'amacakubiri no kugira ngo ugira bakeya turazi yuko iki kiza cya covid cyadutse ntibiza kuyikingira mugabo ukurikiza amategeko si bamwe babwiza kubikurikiza abandi ntibabikurikize.
Umunsi Guru nawe yaserukiye ababyeyi baburiye abana kwibubu asaba ko ababiciye bo hano wahisunzwe amategeko.
Kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi nta bandi bashoboye kuronka igihano. N'ubu nyene turasabye leta dushimiye kudufa fasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora. Ubutungane bubandanye bukora ataho begamiye nahantu. Ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro yariyo yose.
Umwaka uheze Sentare ntayizwa y'u Burundi yahanije ibihano byo gufungwa hagati y'imyaka 20 n'uguherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera b'abasivile n'abasirikare barimo nyakwigendera Perezida Pierre Buyoya babisikanije na Ndadaye mu 1993 inyuma ugaruka ku butegetsi mu 1996. Batanu bonyene abasirikare ba koloneli nibo bari ku butaka bw'u Burundi. Abahanywe bavuze ko biri mu burenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata ico gihano nkuko atacabaye. Melchior Ndadaye niwe prezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu 1972. Inyuma y'icwa giwe kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe hamwe n'igisirikare c'igihugu onivuga ko zahitanye abantu barenga 300. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Uburundi bwagiranye amasezerano n'ibihugu bitandukanye by'Abarabu nka Arabia Saudite, Qatar n'ibindi, amasezerano yo kohereza abakozi bato batutane cyane abakobwa bajya gukorayo. Leta ivuga ko ari uburyo bwo kubarengera. Pierre Claver niyo nkuru.
Kubwo Burundi, amasezerano yo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira gateka kabo mu bihugu bazoba bagiyemo. Arubere Shingiro, umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, aradondagura ibihugu Burundi bugiye kurungikamo abo bakozi.
Dutanguriye muri ibyo bihugu by'Abarabu kuko ari byo Abarundi benshi baguma bajamo kurondera akazi. Navuze ko mu nyuma nzoja mu gihugu cya Qatar, cya Oman no mu gihugu cya Emirates n'ibihugu duhana imbibe nk'igihugu cya Congo, cya Tanzania naho nyine birashoboka. Mbere turashobora kujya muri za Nigeria, za Congo Brazzaville, ahantu hose baba bakeneye abakozi, no muri za Guinea Equatorial hose, kugira ngo umurundi yifuza gukora hanze ku by'ukuri ntihabe intambamyi. Kandi hazoba hariho inzego zijejwe kubegeranya, zikabaha inyigisho zijyanye n'akazi bagiye gukora, kandi zikabaha n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho, kugira ngo bashyitseyo ntibazashikeho bagira ingorane.
Ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko umushikiranganji Shingiro yabiseguye.
Ya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato, kino kwita les ouvriers, aba bashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya. Iyo n'amasezerano ya mbere. Amasezerano ya kabiri nayo araba les métiers ntonto, kandi nk'uko mubizi agashahara kaba kishimimuye gusumba ngaho iwacu. Nibiraba incabwenge zo hejuru bagiye biza universite.
Nabo biruko amwe mu mashyirahamwe akingira gateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi. Maitre Imakire Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika.
Abagore n'abakenyezi barashowe muri urwo rudandaza atamategeko abakingira. Barafashwe nk'ibinyamaswa, baradandajwe, barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu, kandi barungitswe n'igihugu. Mvuga igihugu kuko ababikoze ari amasosiyete bari barashinze, ari abarungitse ukugene bashyitseyo, harimo uruhara rw'inzego za leta. Hariho abavuyeyo, hariho abatashe, barahindutse batakira abantu, ariko nta ngingo ya leta nimwe kubakorera ibyaha bigezwe bahana.
Umushikiranganji Albert Shingiro arabahumuriza akavyamirira kure, akanongera ko kuguserukize bw'Uburundi muri ivyo bihugu buzokurikirana ico kibazo.
Turafise ubuserukizi muri Arabie Saoudite, ubwo buserukizi rero buritaho abo bashiki bacu babagize ingorane. Ugize ingorane ahegereye aragenda akabitura, kandi aho bishoboka barabafasha. Navuze yuko abagenda gukora muri ivyo bihugu bazogenda bakingiriwe n'amategeko. Ibintu bijyanye n'agateka kazira muntu bizaba bikingiriwe ku buryo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu. Baremeye yuko tuzaturugurura kino kwita amakonte mu mabanki yabo hariya, ku buryo batamuhemba cash. Kuko kuri cash nta umenya ko amuha umushahara ukwiye, bashaka guha wahembwa $500, baguha idolari ijana, bagashaka ati uvuze turakwereka.
Abo bakenyezi baserukira abandi mu mashyirahamwe yigenga ntibanyugwa n'iyo nsiguro. Maitre Hunja asanzwe ari no mishyirahamwe ry'abagore bize iby'amategeko mu Burundi.
Ayo masezerano arateye ubwoba, aje kongereza ubwo rudandazwa bitwa yuko bishimikije itegeko cyangwa bishimikije ayo masezerano.
Nk'uko biri muri raporo y'igipolisi mu kiringo cy'imyaka ibiri heze, abagore n'abakobwa b'abarundikazi barenga 200 baramaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'ubuseruko, bajanwe mu bihugu by'Abarabu nka Oman biciye kubiri n'amategeko. Leta y'u Burundi isigura ko ishaka gushiraho amategeko atunganya ivyo bikogwa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Aya makuru yo kumanywa ushatse kongera kuyumva we yasanga ku rubuga rwacu rwa internet iwanyu mu ntara kuri wa eshatu kadomo hadi wacu ve wa kadomo koma ukasangiza inshuti n'abagenzi ukoresheje WhatsApp cyangwa se Facebook ndetse ukanatanga igitekerezo cyawe. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Geoffrey Mutaguma mfashije kuyabagezaho. Mbashimire kuba mukurikira radio Ijwi Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mbifurije kurangiza icyumweru neza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.